na twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo.
Y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abashingamateka mu matora yabaye ku igerekezo rya 20 y'ukwezi kwa gatanu. Uyu munsi rero turi kumwe n'abashingantahe batatu, turi kumwe na Mamese Bansubiye ko akaba ajejwe ibibazo bya politiki n'imigendere mu Rundani Senareda, turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana akarongoye ishyirahamwe Parsem, ishyirahamwe ryishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo. Turi kumwe kandi na Baracyakora Louise akaba ari umukuru wa RANAC, akaba kandi ari umukuru w'Urunani Kira Burundi. Bashingantahe mwese, mwakoze kuba mwitabye iki kiganiro. Nagomba cyane cyane rero ntitubateshe akanya, dutangurire ku mushingantahe Mamese Bansubiye ko mutubwire cyane cyane ukuntu mwakiriye ingingo ya sentare y'igihugu cy'u Burundi ijejwe ibwizwa shingiro ku ngingo eka ku matora yabayemo impari, aho umugambwe CNL nawe nyine wari witwaye uvuga ko wibwe amajwi mega iyo ngingo. Mwayakiriye gute mushingantahe Mamese?
Jewe nayakiriye ngira ngo nk'abarundi bose nayakiriye neza, kuko burya iyo abantu bariko barahiganwa ari babiri bazira bafite uko hagira uhagarara akagira ati ni jewe ndiko ndabuzwiza. Hamara ico nduvuga ni uko ubutware tumenye ugiye kurongora Burundi muri iyi myaka igiye kuza, mu ngo zobora imyaka indwi, abashingamateka n'abandi bazoba bayoboye bajejwe ibikorwa mu makomine nabo nyene baramenyekanye. Ahanini rero jewe ico nibaza ni uko amatora yamava mu mashavu mwese yotsindishavu, tukamenya yuko amatora ni intambwe igihugu n'abanyagihugu bagira kugira ngo barangire mu kwiteza imbere, mu kwishyira no kwizana. Hanyuma rero abo baraye batowe nabo ngira ngo nabo nyene mu macango ake baravuga, hariho byinshi bane bavuye kuri intwari yari igize iminsi ihari, barabi nyene ngo bisubiramo buzuriza Abarundi babahumurize, kandi barabe n'abajya bagiye barasotorana bareke kureka ngo urwango ruguma rurerure mu Barundi, ahubwo bahamagara igihugu, abanyagihugu bose baze hamwe Uburundi buragere kuva mu bukene n'isingorane burimo.
Ibibazo bijanye n'imigambi yurangurwa turabigaruka ko, ariko nashaka mbaze n'umushingantahe Faustin Ndikumana nawe nyene atubwire ukuntu yakiriye iyo ngingo ya sentare y'igihugu ijejwe kwirizwa shingiro.
Ubusanzwe ingingo ari nk'iya sentare nta byinshi umuntu ayivuga ko ayibuza yakira nyine, wumva ari sentare rero ko igashinzwe biyadushikirije nyine n'ibyo twakira ibyo, kuko umva ni sentare kandi yunguruzwa nyine n'ibyo dufata ibyo yadushikirije. Mbere haba yataryoheye itaryoheye cyangwa ibyo byanejereje, ariko igihambaye ni uko kumbure ingingo yafashwe na sentare igiye mu ngiro kandi urumva banavuga kuyakira uko. Gusa igihambaye ni uko iby'amatora uko bibaye bishobora kuza biraha icigwa imwe n'aba yatunganyijwe kumbure utunenge baba babonye bikazotuma baza barakosora mu bikurikira, kuko sentare ishobora gushika iwe shikize mugabo abasanzwe batunganya amatora muri kote politike n'iki bashobora kuzaho bafite ibitwara bibonye kumbure two bitunganye uku yokuri imari gusumba ihako wasanga umengo harinda kuja no kuja mu bisanzwe amatora yatunganijwe neza no kuja mu sentare byiza iyo ari byiza sinkabirinda kuba bashaka kwitumanya neza hamwe mbe umuntu agitsinda ubwo nyene abandi bashavuga bati turagukeje vraiment ntasubirwamo yimbira yo kwibyo ni kwibuga bigenda bisuganya mu gutera imbere bibaza ko hazaraboneka aderesi ugasanga baragiye kugira icyo ba bakepfa imbere mu bijyanye n'ikumanya amatora ariko ibya sentare yabishikirije nyine nibyo dufata kandi turabyakira
ka tugaruke kuri mwebwe mushira ntahe mames naho mvuze ko byashikirijwe na sentare imaze yakire neza hari impari zikibandanya umugambwe senere gushika ubuntu uremera ko iyo sentare eka yafashe ingingo ya sentare yigenga ivyo ntibishobora kuba ico cuka kibi ntigishobora kuba cotuma ubutegetsi bugiye gutangura butarangura nk'imigambi canke hakabamwo intambamyi canke hakabamwo nk'izindi ntambamyi
iyo sentare yamaze gukurikira hahe igashikiriza ijambo ikiba coroshe kandi cohereza abanyagihugu ni ugukenguruka hanyuma ibindi navyo bikazogenda birakosorwa mu minsi iza burya kugira ushobore guhinyuza sentare ijejwe vyerekeye ntuzigirizwa nshingiro biragoye naho woca mutsindi nzego ngira ngo nka zirya za East African Community Petition ko bashobora kungururizamwo mugabo ni gake cane kusi izo nzego zishobora kuvuguruza sentare ijejwe igirizwa nshingiro ni gake cane kusi ishavuriraba mugandi baritsinde ahubwo turabe ntihagire ingorane zisubira kwaduka mu bibondo vy'u Burundi turabe ahubwo abarundi bakwane mu nda utumenge tuhari ingorane zihari bose barazizi ahubwo barari nyene bokebukanya barari nyene bazikosorera hamwe atari bibondo vy'u Burundi bisubiye kwasi ku mutima
Fosani Komana mwihoreje ibirego byashikirijwe mu kihweza n'amaraporo yagiye arashikirizwa n'amashirahamwe imirwi itandukanye yagenzuje ayo matora mubona ko umugambwe senere uba uvuga gusema
urumva hari iby'abantu bashikiriza ibirego kuvuga kiti cyane rero kandi ibyo ni ibisanzwe mugabo naho hariho uruhara rwa sentare iciye yisipoze ko yarabirabye nyine kandi ifitiye uburenganzira imbere y'amategeko ubu byo sentare ivuze biba bikingana n'iby'abantu bavuze mashirahamwe kumwe nico gituma navuga ati hari ibyo sentare ivuga mugabo ivyo navyo abantu babashikirije kumbure bibwirizwa gufatirwako kugira mu kuza barategura amatoto tutunenge tuza turaboneka badukosore ku buryo tugishikira ya matora hamwe n'uyatsinze canke yatsinze bidakenerwa kurinda kuja mu vy'amasentare agire kubahiriza ibyo ashinzwe kuko hatwara ibihugu vyinshi amatora atunganywa mbere bakiri ko baraharura uwatsinze ukazavuga ati bashe atahajewe nk'igisubizo ndabona ko natsinze kazaga ahubwo ndashisise uwuhejeje gutsinda uwuhejeje gutoma nimvira yuko twotera tuja aho kugira nimba sentare ivuze ntagumira abantu bagumana akango nongoro hamare muri ibihugu by'iwacu sentare ashobora kuvuga yashikirije aho ihagaze ku bintu nk'ibi bamwe bapima ko bashavuye bahagize gute batabyemera batabyubaka ngo muri sentare niko bimeze kandi ni sentare idafite iyungururizo kandi na sentare nyene nico gituma hariho urwego rukuru rw'uwo muntu aba yizeye ko agiye kurongora igihugu afise uruhara runini kugira ibintu bisubire mu buryo uko urabona n'amasentare birashobora gushaka turatubona nk'isentare umuntu agenda kuburana nko muri sentare ya Grande Estance agasidwa yaja muri kurudapere ikamurenganura urumva rero kuvuga ibyo by'amasentare nabyo nyene bo ni sentare nta kundi mugabo kumi yo sentare nabaye abari yanyuma itavuguruzwa nico gituma uwo muntu aba agiye kuramutswa igihugu ategereza guca afatira kuri utwo tuntu twose tuba turiko turavugwa kugira agorore ibintu ico bita gushyira abarundi hamwe kurasanga cyo ari ikibazo gikomeye cyane
ibintu byashize katuka kuri mwe mushya ntahe mames bansubiye ko muravuze ubutunenge muravuze eka uruhagarara rwabaye ibintu bishobora gutuma abarundi bacanamwo kugira ngo ibyo bintu byose bitorerwe umuti ibintu mwosaba umutetsi mushasha agiye kurongora Burundi General Evariste Ndayishimiye nk'ibihe
aha nini jeze no musaba umwengo nawe nyine yarigeze kuvyivugira mu ntuzo nya mu majambo yake arashikiriza Burundi n'abarundi giye ariko ari yabamaza hariho ibitari bike yagirane kura ivyerekeye isesha kugwa tubutunzi bw'igihugu ivyerekeye abantu bakora ibiri bakikinga inyuma y'umugambwe ivyo byose yaravuze ati je ntabyo nshaka ntibizoba nimwantora abarundi ro bareba mutoye sentare niko yarabishikirije aturaba amajambo we nyene ikubita agashi arazi Burundi uko biri arazi ingorane Burundi burimo arabizi neza cyane rwose kandi arazi neza yuko Uburundi n'abarundi hanini bakeneye amahoro uko hariho abantu batari bake bahunze Burundi
egome icyo kibazo cy'umuzi turakigaruka ko ariko reka tumwe na kanya mushya naye Faustin ndi kumana nawe nyene agicashikirije ku bintu yifuza ko byorangurwa mu maguru masha
ibintu nifuza ko byorangurwa mu maguru masha hariho ikijyanye na cohesion nationale kuza gusubiza abarundi hamwe kugira abarundi bareke kumaona ibihitiye mu biheruka bya 2005 na 2015 2020 hari iby'amatora byose bigiyemo gusubiza abarundi hamwe akumviza bose akabigena atakuba ngo ufise ibyiyumviro ibiki gufasha yuko uba umwuka nabo barundi bose bari hanze biyumva nk'ibintu bishasha bagashobora gutahuka ku buryo kuva yuko dufise kuba havuye umwuka mushasha kwezi w'abarundi bagasubira hamwe bakegerana bakanywana bakumvirizwa kugira abantu bashaka kugira ibyiyumviro intambara basezererwe Burundi ntagire gusubira kuvuga ngo ashaki abantu basubire kuja hamwe kumva yuko bashobora kwicara hamwe bagatorera inyishu ingorane ziba hanze mu gihugu cabo. Ikindi ni iki kibazo cy'ubukene, ubukene aho bugereje abarundi, ubushomeri, iby'igiturire, iby'agati y'akazi na muntu kuko abantu usanga ariko baratoteza abandi cyangwa ariko baragira iki ibyerekeye inzego zimwe zimwe usanga ziri gushaka gukingira ikibaba nawe kugira ibyuze n'abikorera utwabo bagahereza bakantu ikibanza cyo gukora utwabo mu myidegemo. Kandi ibyo rero gituma nanjye mvuga ko ndabishisemo confiance ni uko njewe ndamwumvirije nyakubahwa General Major Evariste Ndayishimiye ijambo nibuka njewe nafashe ijambo yavuze kuri ETS umunsi baheza imyiyamamazo ku rwego rw'umugambwe iwabo hari wa gatandatu baheza yaravuze ibintu ati nzumviriza bose abarundi bose ubutandukane mu byumviro byabo n'abitwa yuko watasa n'utahuje ibyiyumvira aravuga kuza agati y'akazi na muntu by'igituriye kutazihangana abicanyi kutorahana yaravuze ijambo kabisa abari bahari nyumba bararifashe yaravuze ijambo rikomeye hamwe rero byoja mu ngiro ni ukuri Uburundi bwoshobora gufata intuze kandi noneho burya hajya naho bavuga bati umugambi uri ku butegetsi urabandanyije buryo iyo ahindutse umuyobozi mukuru w'ubu ibintu ntibirahinduka nyine ubwo birahinduka
yego mereka
ko nyine ibintu birahinduka ntabwo bahari umugambi ari wahagumye hari abahaje sisiteme nshyashya niko twagiye turanabibona
mushyira hehe mbali chako Aloizi na mwenda wana kona kanya ika na telefone za zagora nina shaka mugiri cha mtu mgini chana chana kujere kekunu muri lanak na muri kila Burundi mungakiri ingingo yatangajwe na sentare igihugu cy'Burundi
o ingingo twayakiriye urumva iyi sentare ishikirije ingingo hanyuma nawe ukaba uri muri legalite uguma mu kuvuga yuko ubaheza amategeko na cyane cyane ko ingingo ya sentare ubaheza ziza shingiro atahandi yungururizwa cyo byakira ukabyakira hanyuma kandi nuwo ko yatsinze mu mico y'Ikirundi uraheza kamushimira ko yatsinze hanyuma kandi hamunamwifuriza kuroranigwa hanyuma kandi ugaheza ukagira n'iby'umusabye rero kugira ngo kuko nko kuri rujya rwego rw'umukuru w'igihugu uba witwa Sebarundi hari byinshi biba biri ngaho cyaba bimeze neza ubwiza gutorera umuti nabyo nyene rero tuheza twamusaba nico gituma nibaza ko n'inama nari mwe yari mwe nyene kugira ngo tutegure
mu majambo make ivyo bintu mwifuza ko bibangura n'ibi
ivyo bintu twifuza ko bibangura murabona muri kino gihugu murabizi Uburundi buri mu bihugu bikenye cyane abarundi barakenye ari nacyo gituma wosanga mbere n'amatora hama hari n'ubunenge bavuga ngo umuntu bamuhaye utuntu kugira atore kubera akenye kama akantu kini cyane ntiyigizaga catora nabi ugasanga rero bavuga yuko kugenda nabi kwetu icyo ni cya mbere ubukene burarenze urugero icya kabiri tunga y'igihugu usanga riri mu kabuye kamwe ntirisabikanwa n'abarundi bose je nabyo wabwiza kubyicarira ikintu cya gatatu urabona yuko turafise abapfungwa benshi bapfungiwe byimviro abo turasaba ko borekugwa icya kane hari impunzi dufise n'izitahe zize kudufasha kubaka igihugu
yego mushenahe mamese basubiye ko ikibazo cy'impunzi mwakivuze cyane rwose ikibazo cy'impunzi bwo kigihe ni ikibazo gihambaye kuko gushika ubu naho hari abarundi batari bake batahutse bahungutse hari abarundi bari hanze y'igihugu haba mu bihugu bihana imbibi n'u Burundi haba mu bihugu bya Buraya n'ahandi muri Afurika ikintu mwibaza cokorwa gitandukanye n'utwigoro twakozwe mbere kugira ngo abo barundi batahukiye mu gihugu cyabibarutse n'iki
cyo kintu ahanini no saba ugiye kurongora Burundi uyaraye ashikirijwe sinzi nuko yoraba akareka kuguma yica amatwi akafata ingo yo kugenda kegera abarundi bahunze yereka n'abarundi baguma n'abarundi ushobora kwicara ngo neze kuryoherwe mu rugo igihuzi yuko abo mupfukana abo musangiye kandi gukira bakoriwe mu gahinga aze yemere aganire n'abarundi ntibariko bamusaba byinshi bariko bamusaba gusa yuko nabo nyene bokumva yuko bashizwe ku batambitswa agateka bahawe iryo teka ryo kuganira n'abatwara Burundi hanyuma boroherezwe bisubirije mu vyabo no mu vyabo ereka niho niyo nziko icoheze kakabanuka jewe ni kuri agerageze uko ashoboye gukwira vy'abantu bari mu makambi y'impunzi yari aho mu Rwanda ari ngaho muri kuduhaye imvire z'Uganda za Tanzania za Kenya n'abandi bari kure si vyiza cane rwose ntibiyeshejeje agaciro igihugu araba ico kibazo agishire mu vya mbere kuri kimwe ushobora kuramye ntibitegura kandi yari yarasanzwe kandi yari barashyiraseke ahubwo bacabandanya bakaba icyo kibazo kiri mu vya mbere cy'igihugu
Fosta Ndikumana abarundi batari bake nk'uko twabivuze baratahutse ariko hari igitigiri kinini cyane rwose cy'abarundi bakiri hanze baba abanyapolitike cyanke abarundi basanzwe bahungiye mu bihugu bibanyi cyanke mu bindi bihugu byo muri Afurika eka n'i Buraya imigambi yofatwa ikomeye itandukanye n'imigambi yafashwe mu kahise itashoboye kuzizura abarundi bose ngo batahuke yoba nk'iyihe
ubwa mbere hoho no gwakwari ugupfosita sinye na mu Kirundi gufatira kuri uyu mwuka mushasha ugiye burya ari umurongozi mushasha habari igihimbo hanyuma nk'uko yokumva ki umukuru ahujya byanditse yuko umutegetsi aba ari umusuku w'abarongoye akumva ati burya jewe ndi umusuku w'abarundi baba ari mu gihugu n'abari hanze reka rero jewe ngerageze abo bana bose n'intama ndabakahukane mu gihugu ibishoboka rero bagiye akabumbiriza kagira gute yakumbiriza igihango urya n'ukugura abantu bakamukavugana kumva ibi bakamuterera ibyumviro ngaha mu gihugu n'ukuri nyakubahwa General Ndayishimiye yuguriwe mukabantu bakamuterera ibyumviro n'ukuri ibintu ashaka gusubira mu buryo kuko aca yumva aho abantu bababaye aho bagwaye akafata ingingo akagira gute kugira avuga ati n'intama imwe yazimiye ati 99 uzifite ngo ashobora kugenda ukayirondera ukayizana ibaza yuko ari ikintu kugira ngo avuze ko kwezo nationale yo guhera kuri kandi birashoboka kumva abantu bababaye bagize iki reka dufate ingingo ari umutekano ariko kwa birashoboka kandi arabishoboye kuko umuntu asanzwe anamuzi no muri kahise
mbere cyako Aloyiza ikibazo cy'impunzi imigambi leta nshasha izotangwa mu kwezi k'umunani yofata kugira ngo abarundi batashoboye guhunguka ubuho batahuke mu gihugu cyabibarutse
ikibazo cy'impunzi nakikubwiye ko natwe cyari ikibazo kidufashe kidufise ku mutima kiroroshe cyane igihe umunyapolitiki wese abishatse uribuka muri 2005 haba amasezerano y'Arusha hari muhunzi ngira ngo zihakwa kungana n'ibyo ziri hanze ubu ariko zaratashe kubera byari bivuye ukuntu ubutegetsi bw'icyo gihe bwabishaka n'ubu mbyo tumusaba camusaba ibiganiro kuganira dialogue ayigire ikigwanisho ciwe no kuvuga kuyaga n'abantu kibi kigwanisho cyo ciwe abiciye abicanye mu kuyaga n'abantu ico kibazo cy'impunzi kirahera kuko hari igihe wiyumvira ko umuntu ari umwansi wawe cyane kubera mutaravugana mugabo umaze kuvugana ugacusanga by'ukuri ntiyari umwansi ahubwo hari habuze uko kutavugana niko kwari kuza kuvugana turashaka rero yuko ubu atanguye amabanga yo ihera ku kitabo kibazo ashira mu ngiro n'ingogara n'ingoga kugira ngo nabo bene wacu bari hanze baze dufashanye ibikorwa byo ngaha dukore kandi abari impunzi ziri ubwoko bwinshi hari impunzi zahunze kubera ziriya kera zahunze kuva muri 2015 hari n'abanyapolitiki bari hanze abo bose twe tubashyira mu kigo kimwe n'impunzi cyo gituma tuvuga tuti abishire mu byihutirwa aganire atari bimwe bita ngo negosiyato by'amagaburanyama mugabo dialogue no kukiganiro ngo hari inama Habimana ngo kandi ngo ahagiye bigiye inama bigira Imana niba batari byo bibazo
ego mushana Faustin Ndikumana mwishyirame parseme muri akanguriye abarundi pindura ingendo haraheze imyaka myinshi cyane rwose abarundi badatera imbere gatoyi bagasubira inyuma kubera cyane cyane indyane za moko indyane za politike eka imitumba eka ruswa ibintu byo gukorwa kugira ngo abarundi koko bahindure ingendo n'ibihe majamake
mu bisanzwe guhindura ingendo mu gihugu cyacu cyose bihera yuko abantu bungurukirwa bagashikiriza ibyiyumviro nk'aya mashyirahamwe adahana ibicaro bya politike abanyepolitike hanyuma rero leta nayo ibihari ikavuga ati reka ndabifatire ko nshobore gufata ingingo kuko abashikiriza ibintu ngo ibintu bihinduke barabyandika ku mbure barabahinga barabashyirahamwe yigenga mugabo biza gushyirwa mu ngiro n'abariko barafata ingingo za politiki nabyo nko muri kahise wari usanga hajya muri gihugu byose biteye imbere muribuka ko tuzi hari ibyandiko byaba Voltaire byaba Montesquieu byaba Jean Jacques Rousseau bijya byagiye birajya mu mabwiriza shingiro bwa abanyepolitiki babishyira mu ngiro bwa byarahinduye ingendo secret de lumiere en Europe birahindura ingendo ku banyagihugu benshi ingene bashobora kubaho ingene batwagwa ingene abatwagwa n'abatwara babana ingene igihugu kigira cohesion ibyo rero byanyu igihambaye ni uko hatangura ku cyo cyitwa dialogue na débat eba no kuvuga scientifique abantu bagashikiriza ibyiyumviro bagaharira abaparlementari bakumviza abantu abashikiranganji amashyirahamwe akagwaruka iyo rero iyo uwo mwuka uhari ibintu biratera bikaza birayifununura bije imbere nicyo gituma abantu nibaza yuko urambye baho igihugu cyari kigeze hari hagenda kabisa yuko izo deba zisubira abantu bagashikiza ibyiyumviro ubutegetsi bukumviriza hagakuba nyine ingingo nyine gushikiriza ibyiyumviro ingingo igiye gusumba iyindi ikaza ari uko nyine yo yihaye agaciro kukuntuze ku bushobozi bwayo n'ibyimbiri bifite hama mbere ibyo kuvuga ngo abarundi twitana abantu cyane burya abarundi burya twese tuba tumeze nk'abantu bavukana nta mwansi uva ngo uri umwansi cyangwa n'ibiki burya umwansi wotuba ari umunyamahanga ariko waduka igihugu kanaka ni umwansi wacu kuko cyishakira inyungu zacu ni iki mugabo ufatiye ko abarundi ari abarundi ushobora kuti reka tubumbirize reka muje hano mu bugane hanyuma iyo ryaro ryirabo urashobora gusanga abantu bose bariko barashobora gusubiza hamwe ku buryo n'ubutari karaza muri iyo ryaro gusanga yikumiriye ugasanga niho nyari karafatwa yuko ariko arabavu umwononya ahandi ho nibaza yuko ibyangombwa byari bihari yuko yashya uwo mukuru w'igihugu mushasha yuca yifata
indyane za moko ubutegetsi bubi byararanze uburundi kuva uburundi ukironka intwaro yo kwikukira ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi bagume batera imbere ntibasubire inyuma batera imbere mu byumviro batera imbere mu bya politique mu by'ubutunzi eka umurundi wese ahari atekanirwe zo bankibi
ahanini ahanini je uko ndabibona nuko uhawe iteka ryo kurongora Burundi yo kwamagibuka yuko ntarongorera umugambwe arongorera abarundi bose ntarongorera batsi ntarongorera bamutoye gusa arongorera bose abamutoye n'abatamutoye kandi burya nta mutware adanugwa kuko iyo utagiye urekera batya abandi twawe ntimuvuga rumwe mu bya politiki usanga iruhande yiwe haciye haja kafwi kazuma kamubwira amajambo atameze neza amajambo y'ubucangiro amajambo y'ugushaka kwitonagaza amajambo yo gushaka kugira ahubwo mbere ngo biyigize inyuma abandi kugira ngo babe aribo baronka icyicaro bya mbere nawe ubutwara agume yiruka uko atwarira bose kandi burya teka ry'abatwara riva ku kugene abanyagihugu bo nyine atanumwe bariko arakwidogera hanyuma rero mugabo tugume twibuka ko ya politike mu buzima bw'igihugu nta ushobora kutora inyishu ibibazo byose ariko ibibazo byose aho biri akegera abandi akegera bajya babibona ukundi bakicarana bakaganira kandi akagerageza kuraba ingene ibyo bapfutse nabo bitoshobora gushikwa mu ngiro
egome moshe na he baricya kwaloiza kugira ngo Burundi utere imbere mu byerekeye ubutunzi ibintu byokorwa mubona ku bwanyu abibi
mu bwa mbere hoho twe tuvuga tuti hakenewe ihinduka ry'imibereho ya twebwe Abarundi nuko mu Gifaransa mu Kirundi biragoye mu Gifaransa le changement de mentalité hari ukuntu Abarundi bamaze imyaka bameze birakeneye guhinduka ubwa mbere guhinduka mu ntwaro mugabo nyine na twebwe abatari mu ntwaro twese tugahinduka nuko uvuga ko ngira ngo ubu Abarundi ubanza babona yuko baramaze kubibona ko umuntu ntakubwire ngo atwa ngo ni ukubera muhujije intara ubwoko ngo niho muzomererwa neza hari hamerewe nabi kandi ariko hatwara bahujije intara bahujije n'ubwoko ni ukuvuga ko tubwirizwa gukurikiza tukumviriza abatwara aho nimo niko ndabwira kumviriza impanuro z'abantu nko mu by'ubutunzi babyize banyononosoye bakumva icyo kuva kugira ngo igihugu kive kuri kibanza turimwo mu by'ubutunzi ibyo mu bya mbere cyangwa bakurikije abandi bavuze umuntu ntiyumvirize akagwi gatoya akagwikiwe usanga ko ariko haranumubesha bisanga ushaka ukuri wumviriza imigu yose ahandi naho urwego janye n'iperereza rwego rwigendereza nibaza ko hariyo urafite akamaro kanini cyane na cyane cyane mu bijyanye no guhanura umutegetsi mu bijyanye no guhanura umukuru w'igihugu ntirukore ibikora gusa mugabo ruje rubaza mu bantu bumviriza ukuntu abantu bidoga mu bijyanye n'ubutunzi mu bijyanye n'ubukene iyo ngiye ukumviriza abantu bavuga ukuntu ibintu byogenda ugacurishikiriza umuyobozi araheza akabifatirako niko n'ahandi hose bakora ni ukuvuga ko akarimi gasosa umuntu yokareka kumviriza iradiyo imwe umuntu akabireka kuko irakuryohereza ikagushira aho ushaka ukumva nyine ni bya binde aho itumvise akantu k'impanuro katajyanye na byo wiyumvira gutera imbere
murakoze barashaka kubaloriza murakoze namwe Faustin Ndikumana murakoze namwe na mese bansubiye ko ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatari kugira muganire n'iyagiye ijwi ry'Amerika ndabashimiye cyane
murakoze bashimiye
Kira nitole Mubaze Murundi wese cyo wiyumvira kugateka Kira nitole Mubaze kugateka kumukenye umurundi kazi Tubeshe muri bo cyane cyane birimizi barakinyizwa bagatotezwa n'ibindi None cyo wakora Munyagihugu Eka nawe mutegetsi haranira gateka kabo
Ndikazi